Ikiganiro yaga ikiganiro kibazanira inkuru z'akamaro zijyanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'impunzi z'Abarundi n'imiryango y'abakongomani y'abakiriye mu ntara ya Kivu Bumanuko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ikiganiro yaga kizanywe iwanyu n'ishyirahamwe Internews ifashijwe uburyo bw'amafaranga n'ubumwe bw'i Burayi.
Mwiriwe nchuti na mwakunzi mteza wala makuri Uruganda ya gawo kwa rino genekerezo. Ijwi mumva ni gyani ni Nahazwa Maria Karori mba ikaze. Imboko aho beti munene insenga za makira mirongo ibiri na rumwe nizo zimaze kwibibwa mu mazi kuva no mwaka 2019 utanguye nkuko bimenyeshwa n'umugendozi w'ibiyaga mwako gace. Imurongwe ishirahamwe adaraje yarashinze amashirahamwe atatu y'ugwaruka rw'impunzi bwo mu iyo site rukora amasabuni yo kumesa kwiyoga n'ibindi. Ishirahamwe adara rifashe mu mugongo ivyo bikorwa rifise intumbero yo guteza imbere ugwaruka 18 ruruke mwari buri rumwe rimwe bwayo mashirahamwe. Ni Eduardo Nzambimana yaduteguriye iyo nkuru.
Ayo mashirahamwe yose akaba yataguje n'inyigisho zamaze amezi atatu. Buri shirahamwe rikaba rigizwe n'abantu 18. Muri ayo mashirahamwe nyene hakaba harimwo abenegihugu bane bane buri shirahamwe. Ayo mashirahamwe akaba yamaze gutangura ibikorwa byo gukora amasabuni. Inyuma y'inyigisho barongejwe ibikoresho by'ibase, imeza yagenewe gukata amasabuni, aside n'ibindi n'ibindi. Adra ikamenyesha ko ibikoresho byatanzwe ari ibyo kubafasha gutangura n'ibyahera ko buri shirahamwe rizokwigurira ibyabo, aho rigasigura yuko buri shirahamwe ryasohowe. Abanyeshirahamwe barashima ico gikorwa ca Andra kije kubateza imbere kuko bazohakura inyungu nyinshi mu gihe isabune bazozigurisha, kandi ko bizobafasha no mu gihe bosubiye mu gihugu c'abavukiro kuko ari umwuga. Tubamenyeshe kandi ko Andra ifise umugambi wo kubandanya izo nyigisho no ku bandi zitarashikira muri umwaka twatangoye.
Ikambi ya Rusenda ni site ya Murongo byaratembereweje ku munsi wa kabiri genekezo rya 2019 n'abarongozi bakuru b'ishyirahamwe World Child. Inumero y'urwo rugendo rwari rurongowe n'umushinga ntahe Peter Boss arongoye ibikorwa by'iryo shyirahamwe kwari kurabira hamwe ibyo iryo shyirahamwe ryaranguye muri izo site zibiri no mu ikambi ya Rusenda. Ni inkuru twateguriwe na Emmanuel Bimenyimana.
Muri ugo rugendo basuzumye aho bigishiriza inyabwonko, aho gusomera ibitabo, umugwi w'abiga gutera ibizinu, umugwi w'abakora amakapo muri plastike n'abajejwe gufasha abana, ingo, imiryango n'abatishoboye. Kuko amasoko yacu twabwiwe ko anejerejwe n'ukuntu inyubako zimeze ubu n'ibikoresho bitandukanye byatanzwe na World Child ku bakozi bayo ubuzi budasa, aho byagenze nabi bazokosora uyu mwaka. Abanyeshuri bamwe baragize icyo bavuga, tubumvirize.
Turasabye bagira ingufu bigishe n'abandi banyeshuri bari nyuma yacu, twebwe twarize ubu turafise akazi kadufasha mu buzima.
Umugwi w'abakora amakapo muri plastiki bamaze kugurisha amahera angana n'ibihumbi 232 na 5 y'amakongomani. Umugwi w'abatera ibizinu ufise amahera make kubera bakoresheje ibikoresho bimeze nabi. Umugwi w'aborozi b'inzuki bararindiriye umwimbu wa mbere w'ubuki. Menya ko umugwi w'abakora amakapo muri plastiki buca baronswa umwambaro ubaranga hamwe n'abigisha babo.
Amapompi cenda y'amazi yubatswe mu isiti ya Murongwe n'umucungarayo yayo n'ishyira hamwe Adra mu mwaka 2018 n'umunsi arakora kuri kwamye. Kuri mikoro ya mugenzanje Eduardo Nzambimana baronkejwe ayo mazi biteza yandi mashyira hamwe yabagira neza kuzana imigambi rama nk'iyo ya Adra.
Je ndashimye ngaha muri site ya Murongwe twa dufise ikibazo cy'amazi cyane kuko turagwana ku ibombo n'abantu babaye ba Kenya ku ibombo no kuri turabishima. Ubu turaronka amazi ku ibombo tutiriwe turashwana n'abagezi bacu. Ahubwo nibabihebere baryame basinzira, ahubwo bagume nyine bakora ibindi.
Turangirize kwino nkuri ciye ku masonga. Abanyeshuri n'abigisha bigishangara murenge basubiye gutonda ku mashure yabo nyuma y'ikiringo ca baba hafi indwi zibiri bahagaritse ivyigwa kubera imigwano yabereye muri groupe ya Kigoma hagati y'urunani rw'abagwanya ubutegetsi bwa leta y'igitega n'igisirikare ca leta y'u Burundi. Ayo makuru tuzoyagaruka ko ido nido mu biganiro byacu byo hanyuma. Nino kuri iyo nkuru ndangirije ko yagayo no munsi yakoze cyane Serge Bisimwa yabateguriye ayo biwe na Yakobo Kaora Maria Karoni ni nazo nayo bashikirije mbipfurije kurora nigwa mu banyu no mu byanyu na Gahwane.